Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Thomas Kamirindi nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru nk'uko mubizi radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi abari mu kiruhuko cy'izabukuru barinubira ko batabona ibyo umukuru w'igihugu yabasezeranyije.
Mu makete menshi tumaze kwandika ariko gushika ubu ntituratunganirizwa nk'uko iyo ngingo ya 22 ibwirizwa shingiro ibitegekanye.
Uyu ni Ildefonso Muhutu, umuyobozi w'urunani rw'amasendika y'abakozi CSB mu Burundi. Ibitero by'indege za gisirikare n'urufaya rw'amasasu byiyongereye cyane i Khartoum mu gitondo. Kuri uyu wa kabiri kandi, Uburusiya bwarashe ibisasu byinshi bya misile mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Mugume hafi, izo ni ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ibitero by'indege n'urufaya rw'amasasu byiyongereye cyane mu mpande zose z'umurwa mukuru wa Sudani, Khartoum, mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri. Eugene Mukankusa aratubwira uko byari bimeze.
Ibitero by'indege za bombe ziturika no gusakirana byashoboraga kumvikana mu majyepfo ya Khartoum, kandi hari ibisasu byambukiranya uruzi rwa Nile n'ibice bihuza umujyi wa Bahri n'uwa Omdurman nk'uko ababyiboneye babivuze. Imirwano hagati y'igisirikare n'umutwe wa Rapid Support Forces RSF yakwiriye mu bindi bice bya Sudani by'umwihariko mu ntara ya Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Iyo mirwano ibangamiye ikiremwa muntu ku buryo bishobora guhungabanya akarere. Abantu barenga 170,000 bavuye mu byabo imbere muri Sudani, abandi barenga 200,000 bahungiye mu bihugu baturanye. Abagumye mu murwa mukuru babayeho mu buryo bugoranye, mu gihe ibiribwa birimo kubura na serivisi z'ubuvuzi zahagaze ku buryo ibyo kubahiriza amategeko bitakibaho. Abategetsi babaza abantu 676 bapfuye n'abarenga 5,500 bakomeretse. Cyakora byitezwe ko umubare nyawo uzagenda uzamuka kuko hari amakuru avuga ko imirambo yasigaye mu mihanda kandi gushyingura bikomeje kugorana.
Intambara kandi ni muri Ukraine. Kuri uyu wa kabiri, Uburusiya bwarashe ibisasu bya misile mu murwa mukuru w'iki gihugu, Kiev. Fidele Niyonga baratubwira ibindi.
Ibigwanisho vyo kwivuna ibitero vya misile vy'igihugu ca Ukraine vyasambuye misile zikomeye zarashwe n'Uburusiya mu gitondo co kuwa kabiri ku murwa mukuru Kiev. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko misile zose uko ari 18 zari zigenewe umurwa mukuru Kiev zasambuwe hakoreshejwe ibigwanisho vyatanzwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Urwamo rukomeye rwatewe no guturika kwizo misile hejuru y'umurwa mukuru gwumvikanye mu bitero vya misile zarashwe zivuye mu kirere, mu mazi no ku butaka vyabaye mu ijoro ryashiriye ku munsi wa kabiri. Ivyo bitero byari bigenewe kurengera inguvu z'ibigwanisho bijejwe kwivuna ibitero vya misile vya Ukraine. Tabasize ubuzima canke bakomeretse batangajwe mu gihe ibigwanisho vyatanzwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafashije kwivuna ibitero vy'Uburusiya. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Ukraine, Oleksiy Reznikov, yahagije uburyo bivunye ibitero vy'Uburusiya vyo mu masaha ya kare ku munsi wa kabiri. Mu butumwa ku rubuga Twitter, Reznikov yatangaje ko ari yindi ntsinzi ikomeye cyane. Ibyo bitero byabaye mu gihe president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatahutse mu gihugu ciwe inyuma y'urugendo yarimwo ku mugabane w'Uburaya kuramutsa abategetsi b'ibihugu bikomeye vyifatanije n'igihugu ciwe mu gihe kiriko civuna ibitero vy'Uburusiya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri wa3@ radio yacu voa.com, maze ndetse no kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abari mu kiruhuko cy'izabukuru bahoze ari abakozi ba leta barinubira ko batabona ibyo basezeranijwe n'ubutegetsi. President Evariste Ndayishimiye yari yabemereye ko bagiye guhabwa pansiyo ingana n'umushahara wa nyuma bari bagezeho mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Munango z'umwaka w'2022 ni itegeko rye gukira abo bakukuruke mu kazi ka leta agahembo kabari mu zabukuru kangana n'umushahara w'ukwezi bari bageze ku gihe basezererwa mu kazi ryategerezwa kuja mu ngiro ariko gushika ubu mu kiganiro bahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika abo bakukuruke bavuga ko barindiriye amasahira mu nzira. Leta y'u Burundi iremera ko hari byagoranye kugira ngo abo bahoze bakorera leta ubu bari mu karuhuko k'abageze mu zabukuru baroswe ibyo se Barundi yabemereye. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta mu kwezi kwa kane uno mwaka w'2023 umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye yamenyesheje ko hari byagoranye kugira ngo ijyavumerewe n'umukuru w'igihugu rishigwe mu ngiro.
Nivyo iryo tegeko yarizwe mu nama nshingiranganji nivuye mu nama nshingiranganji raja mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka riremezwa nyene cubahiro arashira ku mukono. Ubu rero hasigaye ko hashigwa ko umukono itegeko rishira mu ngiro. Itegeko ryafashwe ritanga intumbero nyamukuru yuko ca cyumviro ca nyene cubahiro umukuru w'igihugu yuko umukukuruke yohabwa agashahara kangana n'umushahara wa nyuma yaronse ahembo. Iyo ntegure yo yarizwe mu nama nshingiranganji ariko hari utuntu bayitosoye hari ingingo zibiri sindi bivuge ko zivuguruzanya ariko zitumvikanye ko neza barashizeho umugozi tomora kugira ngo icyumviro cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu koko kije mu ngiro.
Abo bakukuruke mu kazi ka leta naho bariko baratunganirizwa bavuga ko itegeko bwirizwa ribegurira umushahara umukuru w'igihugu yabemereye buri nyuma y'amezi atatu ririmo akarenganyo. Iri defose muhutu arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abo bakukuruke ku rwego rw'igihugu abona ko muneguro y'iryo bwirizwa rishasha ricamwo kubiri abakukuruke b'imbere y'umwaka w'2020 nabo guhera ico gihe.
Aba banyuma rero iyo bwirizwa rivuga ko bazohembwa agapansiyo kangana n'umushahara wabo wa nyuma bari bagezeko mu gihe bakuru babo bagiye imbere yabo imbere y'2020 bo bazoronswa ibice kwijana kuri pansiyo ariko ibyo bice ntibiravugwa.
Nta kindi basaba atari uko abo bageze mu zabukuru botungaririzwa ku rugero rungana nk'uko ingingo zo mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi zibitegekanya.
Nk'uko nyine icubahiro umukuru w'igihugu adasiba kubivumera avumera yuko ubutunzi bw'igihugu ari ubwa bose kandi butegerezwa kugabanganywa ku rugero rumwe. Uravye rero iryo bwirizwa bamwe bomengana ibinono abandi n'abana mu makete menshi tumaze kwandika ariko kubu ntituratunganirizwa nk'uko iyo ngingo ya 2022 ibwirizwa shingiro ibitegekanye.
Mu runani rw'amasendika y'abakozi CSB baranegura ingene gushira mu ngiro umuhango w'umukuru w'igihugu ku bari mu karuhuko k'izabukuru byatebye. Gilbert Nyawakira arongoye urwo runani avuga ko ibintu bishobora kunyuka kuko hari abandi bakukuruke benshi buca biyongera kubahahora.
Ubu naho rero bagira bashire ko ibisata by'abarimo n'abaganga ari bagize ibice 90% by'abakozi bahora bagenda ku myaka 65 urumva bohoho ko kibazo gica kibi kibazo bazo bashobora kuba baba 600,000 umuntu aca yibaza ati bega ko hananiranye bajya aba bandi bagira biyongere bagenda ku myaka batahora nagenda ko mbere bega giye kugenda gute akama turiko turatera nyine icubahiro umukuru w'igihugu inzego babifashana.
Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye arahumuriza abo bakukuruke avuga ko ikibazo cabo bakukuruke naho catebye kiriko kirafata inzira igana ku musozo. Umuhango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nuwo kuva ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 hari mu ijambo ryiwe ryo kwinjira icese mu mabanga yo kurongora igihugu asubirira umuhisi Petero Nkurunziza yari yitabye Imana ikiringo co kurongora igihugu kitararangira.
Cherive Ndayishimiye arakoze. Tuve mu Burundi noneho tujye muri Uganda. Iteme rya Katonga ku muhanda uva Kampala ujya mu burengerazuba bwa Uganda nyine ryarasenyutse mu ijoro ryo kuwa kane w'icyumweru gishize kubera imyuzure. Uyu muhanda kandi niwo unyuramo ibicuruzwa bijya mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Abatwara ibintu n'abantu kuri uwo muhanda bubongereye ibiciro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru.
Hashize iminsi itanu iteme rya Katonga riri mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Kampala werekeza mu burengerazuba bw'igihugu rikitse kubera imyuzure yatewe n'imvura nyinshi imaze igihigwa. Abasanzwe bakoresha umuhanda ubasabwe gukoresha umuhanda unyura Mpigi nahitwa Kanoni na Sembabure mbere yuko basubira ku muhanda usanzwe. Ibi bigatuma igihe cy'urugendo cyiyongeraho amasaha arenga abiri ku masaha asanzwe urugendo rumara. Ikigo cya Leta gishinzwe kubaka imihanda n'amateme cyasohoye itangazo rivuga ko ibikorwa byo gusana icyo kiraro byatangiye, ariko ko bizafata ibyumweru bitatu kugira ngo uwo muhanda wongere kuba nyabagendwa. Alan Sempebwa, umuvugizi w'icyo kigo, aravuga uko biteguye gukemura icyo kibazo.
Our team this morning on site. We have already commenced the mobilization of equipment and the needed materials.
Ati abakozi bo mu ishami rishinzwe kubaka amateme ubu batangiye gukora akazi k'ibanze karimo kuhageza ibikoresho n'ibindi bintu bikenewe by'ubwubatsi. Turimo gukusanya ibikoresho bitandukanye n'abahanga mu kubaka amateme, dushaka ngo ikibazo gikemuke mu gihe gito cyane kuko ni umuhanda w'ingenzi. Uyu muhanda ni umwe mu mihanda y'ingenzi muri Uganda no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Uretse guhuza umurwa mukuru n'uturere dutandukanye two mu burengerazuba bw'igihugu, ni nawe umuhanda uhuza Uganda na Tanzania unyuze ku mupaka wa Mutukura unahuza igihugu n'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhanda kandi ni nawo amakamyo akura ibicuruzwa ku cyambu cya Mombasa muri Kenya akoresha kubigeza muri ibyo bihugu ndetse no mu Burundi. Gucika kw'icyo kiraro no gukoresha umuhanda wa kure byatumye ibiciro by'ingendo byiyongera. Umunyamakuru Julius Nkunda ukorana n'Ijwi rya Muhabura aho mu karere ka Gisoro ari mu bakoresheje iyo nzira ya kure agana Kampala.
Kuva Gisoro kagera i Kampala byari bisanzwe umuntu yishura 40,000 ariko hari basi ziri gucira 60,000 hari n'izi gucira 50,000. Ibiciro byazamutse bavuga ngo ni impamvu y'urugendo rwabaye rurerure.
Umuhanda na niwo imodoka nini zitwara ibintu byo gukoresha mu maduka kizinyura, none ibyo bintu byo ibiciro ntabwo birazamuka.
Ni ikindi kibazo umuntu ari buze kureba, wenda bishobora kuba byatangiye muri iyi minsi mikeya ariko ntabwo byari byagatangiye kugaragara ku isoko. Icyo nabonye abantu ntabwo banezejwe n'uko ibiciro byazamutse bya tike, ikindi n'urugendo rukaba rurerure.
Bwana Nick, umwe mu bakozi b'ikigo cya bisi za Baby Coach zitwara abagenzi Kampala na Gisoro, yatangarijwe rya Amerika impamvu bongeje ibiciro by'ingendo.
Twasanze amavuta turukoresha menshi bituma twongeza ibiciro. Mbere twavaga i Kampala isaha 12 nangwa twavana gitumye isaha 12 i Kampala tukagerayo isaha 9. Ubu ngubu turi kuvana Gisoro isaha 12 tukagera i Kampala isaha 9.
So bivuze ko hiyongiyemo nk'amasaha ane yose?
Hiyongiyemo amasaha ane, turi kwitorera Sembabure niho hiyongiyemo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Joseph Kasonia utuye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu ya Ruguru. Uyu akaba akunda kurangura ibicuruzwa muri Uganda kandi niho yaravuye Kampala kurangura.
Tulifika late, tulichelewa sana.
Ati kimwe mu ngaruka byatugizeho ni ugutinda mu nzira. Inzira yabaye ndende cyane bituma dufata igihe kirekire ku muhanda, kandi ibi binagira ingaruka ku bucuruzi bwacu kuko dukoresha amafaranga menshi ku muhanda kuruta asanzwe. Ikindi ni uko twatashe twananiwe cyane, urugendo rurerure ruravuna. Kuri ubu abagenzi bava Kampala berekeza mu karere ka Masaka na Rakai hafi n'umupaka wa Tanzania bo bagiriwe inama yo gukoresha inzira y'amazi ku kiyaga cya Victoria. Ahaho ubwato bushobora gutwara 100,000 y'abantu icyarimwe. Uganda na karere k'ibiyaga bigari muri rusange bimaze igihe byibasiwe n'imvura nyinshi cyane yateje inkangu n'imyuzure bigahitana ababarirwa mu 100,000, ibikorwa remezo ndetse n'imyaka myinshi bikangirika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi. Bugeze he mu mugambi wo koroherana no kwiyunga? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganira na Padiri Desire Yamuremye, ni umurundi wagize uruhare muri Komisiyo y'Igihugu cy'u Burundi ishinzwe ukuri n'ubwiyunge. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye wigeze kuba Minisitiri w'Uburezi w'u Burundi na Ildefonso Rugema uhagarariye iby'ingoma ya cyami yahozeho mu Burundi. Ni nawe dutangira twumva.
Turavye akahise cy'igihugu kuva abwikukiye. Twibaza yuko yabaye inkurikizi y'intwaro zatembagaje intwaro z'ubwami. Izo ntwaro zikaba zitashoboye gutunganya neza ubuzima bw'igihugu no gukingira abanyagihugu. Ubwo bwicanyi bwo mu 1972 ngira twaba duhereye hagati, hariho n'ibindi byaciyemwo
muri 1965
gome. Ibyo rero byo 1965 burya twibaza neza yuko Abarundi dukwiye kwicara hamwe tukaraba isoko ry'izo ngorane zikaje Burundi, isoko ry'amacakubiri yadutse cyane mu Burundi, hakava hajamwo ubwo bwicanyi ufatiye ku moko, tukaraba isoko ryabyo by'ukuri.
Kubwanyu nkuko twabivuze hariho utwigoro twinshi twagiye turakorwa naho habaye ubwicanyi kugira ngo Abarundi basubire batimbataze ubumwe bari kuranire eka babane mu mahoro. Utwo twigoro kubwanyu mubona tugeze?
Ego me utwo twigoro nkuko nuko mwace mu nciramo gatoya, twibaza yuko habanje kuba uko gushamirana kw'Abarundi bifatiye ku macakubiri y'amoko. Tuvuga ko byaba byatanguye aho 1965. Turavye rero iyo soko ingene byagiye biragenda. Murazi neza yuko nta intwaro y'ubwami itembagajwe, kwabaye nk'uko uba haje abantu baje gutwara ku Gikenye, aho niho byahereye. Usanga rero umenga harakagwi k'abanyepolitike k'abahutu n'abatutsi bagwaniye intwaro, arivyo tubona gushika uno munsi. Hanyuma rero ibyo bivuze yuko hoba harabaye akigoro k'Abarundi kugira barabe ingene bokumvikana, ibyo zaje mu nyuma cyane, byaje mu nyuma gose. Kuko turibuka yuko mu 1991 ariho hatanguye kuba amasezerano y'ubumwe, ariko murazi neza yuko atari imyaka ibiri heze amasezerano y'ubumwe baciye bayarenga ku bose, harabwicanyi ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Ibyo byo kuja kurondera ingene bo Abarundi twosubiza hamwe, ibyo byaje mu nyuma gose. Ngira nibyo tuzahava dusubira kuja kugushikiriza ico tuvyumvirako.
Ni vyiza cane gose, uko niko tuhava tubigenza. Reka tubaze na ambasaderi Gamaliere ndaruzaniye nawe nyine atubwire uko ntabona utwigoro twagiye turakorwa nyuma yaho habereye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye
gose. Ariko vyongora guhera aho mumbariye, iyo habaye ibintu byiza canke bibi, uwihweza ico kintu araba ingene vyaje n'iyo vyavuye, umuzi wavyo n'uwuhe. 1965 twafatiye aho twabonye ivyadutse, umuriro wadutse bagatera umwami, hanyuma reka tubiremo ibintu vyadutse, hakaba umuriro w'abasirikare b'abajandarume wateye umwami mwambutsa ku Kirimba, agira Imana ararokoka. Ariko muri ico gihe nyene ibusangana hari hatanguye ico kintu kirafise yo cavuye. Rero itwohera ku 1965 siho vyahereye. Ivyo vyahereye mu gihe co kurondera kwikukira. Turamaze kubivuga kenshi cyane kandi birandi, igihe Ababirigi bumviye yuko i Buraya hashinzwe ingingo yuko boha independence ibihugu bwa Afrika birarorera, aho niho kumbure hari umuzi wa mbere w'ibyo bintu. Aca haduka abantu i Burundi no mu Rwanda, uwitwa Albert Mos mwaramwumvise, n'intwaro ya Harwa, bigisha yuko bokwigisha abahutu bo benshi mu gihugu yuko bariwe n'intwaro feodal z'abatutsi b'i Rwanda n'i Burundi. Aho niho havuye ikibazo, kuko kuri koloni aho abazungu badutwara bari bakidutwara bakagomba kutaduha independence, bagomba kwemeza yuko muri icyo kiringo ari abatutsi baniganye banize abahutu akabatwara ibintu byabo byose kubera regime feodale y'abatutsi. Ariko se yatwara hatwara Ababiligi, aho rero niho havuye imbarutso y'izo bintu kandi mumenye abarundi muri ico kiringo nka bose ntibari bazi gusoma no kwandika amashuri yariho ntibari bari
none kuva ico gihe umugambi wo kunywana kurekurenera ugeze he kubwanye mukanya gato
umugambi wo kunywana kurekurenera no ushigikira cyane rwose kandi twarawushigikiye jewe nari muri babandi 24 twagiye mu gihugu sigura ibyo bintu niho twahereye umugambi wo kunywana no kurekurenira turagenda turashaka muri akorda rusha ngiye kuva yanjye muri akorda rusha abantu bagwana basinya ko bagize amahoro impunzi zose zari zaragiye guhera 1965 biratahuka i Burundi abasirikare bagwana ibicumuro byabaye mu ngwano bagize barabirekurirwa kiretse icyaha cya jenoside barataha mu Burundi igihe akorda rusha ibaye abarundi bari bashinze ingingo n'inzira yo kurekuranira byagenze gute ngo ntibandanye ibyo twavuga mu nyuma
ibyo turabigaruka ko mukanya ariko reka
icyo rero cyo kurekuranira no gushyigikira nituraba tutarabishyika ko turabigituma ariko niyo nzira yonyine yuko twogira amahoro aho kwinubana tugatangura gusubira gukorera hamwe nka kera ngo urundi butere imbere ni programme rero ni shigikiye cyane n'ukurekurirana turavuga na mukanya kuri
ibyo n'ibibazo tutafata dushikira mukanya reka duhe n'ijambo Patrice Desire yamuremye nawe nyine yagize uruhare ruhambaye cyane rwose mu rwego rw'igihugujejwe kurekuranira atubwire ku bwiwe uko ntabona utwigoro tw'abarundi two kunywana no kurekuranira eka kubana amahoro
murakoze cyane cyazakugaruka ku kubikunda kuvugwa ibyatangiye impapuro zasinywe nibaza ko Uburundi bwaciwemo amacakubiri turazi igihe byatangiriye igihe abakorone babirigi bafashe ingingo yuko abantu bahindura kumwamahindura uko yategeka kare muraza yaramwangiye ndagiye cyane ko ndi kumwe n'uva mu ngoma naza kumenyeza nibaza ko aho yari intango ya byose ibindi sinza kubibandanya ko nashaka kuvuga rero abarundi bageze uyibiye kubiraba nta bitegire ku ijerano batanga mugabo nibaza ko abarundi batakiri mu ngorane z'indyane za moko kwa ari ibintu abantu bashaka kuba batugumizamwo harimo n'abazungu n'uyu munsi kumenga turabantu tutobana turabantu twankana abarundi ntibigeze bankana kubera ubwoko bwabo arundi barankanye kubera ubutegetsi bubanganishije kuko bufasha aba bukabakundwakaza abandi bakabica bugafata aba bakaronka ibi inyungu ataho ziturutse niyo ngorane ihari ntihagire ntitwiriwe turaza kujya muri kabangende ngo tuje abarundi bakore kugura amatariki 3 na 5 mugira 2 sirwe nibaza ko aho mbona abarundi bageze abarundi bashaka kunywana kuko azogira igihe hari n'abatabishaka abo nibo babuza n'umudagi hari abakemeronya bwoko ry'abayahudi bo muri afurika yepfo hari abazungu bahisemo yewe uri kwigira hanze kugira ngo ntibabane n'abirabure mugabo urugero rw'abarundi mu kunywana rugeze kure abarundi b'ingorane barimwo ingorane z'umurindi w'iterambere na cyane cyane kandi ingorane z'indyane za politiki bo erega abantu nibariko barapfa ibyo byamoko mu Burundi ari bapfa ingene umuntu yoja ku butegetsi akaronka n'ibyo ubutegetsi butanga ingene n'undi yosubira ubundi
icyo kibazo cy'uko abarundi batigeze bapfa moko eka turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jean Norbert muraho murakomeye
ego ndabumva neza
muri hehe ga
Jende Bujumbura
yego ni byiza murafite ikibazo icyimviro mu kanya gato
oya ni icyimviro je ni kintu ca mbere no shima nuko aho tugezemo no mwaka wa 2023 mu Burundi kibazo cyamo ko turiko turakirengera muti gute kuko ugiye kuraba mu bubare amoko yose aricarana mu manza amoko yose aricarana mu isengero amoko yose aricarana kandi ugasanga ikiyago ni cyiza ugasanga umuhutu ararongoye umututsi umututsi ararongoye umuhutu bagahana bageni ibyabaye muri kashishe byaratubereye icigwa nk'akarorero turabye ku ihene bwoko ryabaye mu 72 ubu nta muntu ariko aratera igitsuru urundi ngo mwaratwiciye abahutu cyangwa mwaratwiciye abatutsi haba no mu 1993 yego n'ibyo byabaye byarabaye mu bwabarundi baragiragiza kurengera ibyo byabaye mu ico gihe hakaba kunwana hakaba kundikana kuko ibyabaye byarabanje ono pepa iho tune mugabe ikibazo cy'amoko mu Burundi kiriko kirarengerwa ku buryo meye ngo ego sinovuga ngo nta kibanza gifise me gifise kibanza gitoyi cyane
ego murakoze Jean Norbert umuganwa rugema defense icyimvira cha Jean Norbert mukivuga ko iki ikibuko cy'ikibazo cy'amoko cararangiye mu Burundi cyangwa kiriko kirarangira mukanye gato
ego me birashoboka kuko bizukuri iki kibazo twogifata mu ntumbero zibiri hariho ukubana kw'abanyagihugu abanyagihugu abahutu n'abatutsi ka n'abandi zabo bonyine bari mu gihugu abo abanyagihugu burya barabana neza ariko mu banyepolitike bamwe bamwe ico kibazo cy'amoko baragikoresha kugira abanyagihugu basubiranemo izo niko bizagiye biragenda mu ntwaro zose zabaye kuva intwaro y'u Rwanda itembagajwe ico kibazo cy'amoko gikoreshwa n'abanyepolitike badafitiye urukundo igihugu cyabo ibi rero kuvuga yuko abarundi bo bariko barabirengera nibyo mugabo hari ibimenyetso sindamusiga zerekana neza yuko amacakubiri mu gihugu ariho murazi neza yuko mwibwirizwa nshingiro bashizemo ivangura ry'amoko kota ethnique ico kintu siciza na gatoya mu ntumbero yuko iryo vangura ry'amoko umunyagihugu naco ajyungukiramwo mugabanye politique bafise ico bavyungukiramwo ica kabiri mu bimenyetso sindamusiga murazi neza yuko habaye ubwicanyi 1993 ubwo bwicanyi buracafise ikintu cerekana neza yuko abanyagihugu batarasubiza hamwe amfatiye nko ku banyagihugu b'Abarundi bacitwa abateshejwe izabo impunzi hagati mu gihugu gushikuno munsi imyaka 30 igiye guhera ayo makambi y'impunzi y'abateshejwe izabo bakiri ngaho badashobora kuja kuba kwitungo ryabo
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumura kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
ngo wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Kombo taxi nkuko mubizi ni kuri radio ijwi rya Amerika kwa gatandatu nko masaa 10:20 gutyo ndumva mutangiye kubimenyera muteze amatwi rero radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda icyo kiganiro mwumvaga mushobora kugisanga cyose uko cyakabaye kuri www.voaradioyacu.com mu gice cya muri isanga maze rero nahangaha dushoreje aya makuru ndabashimiye cyane rwose Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu